Ngiyi nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru na Reverien Bazikamwe
Idosa kubw'Imana ni wari mu bihinga bw'ivyuma atuma amajwi abashikira turabaye mwiriwe nshuti bagenzi mwese mudukurikira kuri radio Inzamba gatega kawe turi ku munsi wa kabiri gerezo ya 2022 kigera mu mwaka wa 2020 amakuru tuza kubashikiriza aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Umupolisi yagirizwa kuba yarafashe ku nguvu mwigeme yari yahaye akazi ko kudandaza mu kirabo ciwe muri komine Songa mu ntara ya Bururi arafunzwe mu gacho k'Ibururi umuryango w'umwana ukaba usaba ko yoshigwa imbere y'ubutungane murabikurikira muri ano makuru Umwuga wo kuroba nawo urabangamiwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho bikaba biteye ubwoba barovye ni nyuma yaho hibwe ubwato bugera kuri batandatu ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Rumonge bwibwe n'abasuma bitwaje inkoho navyo nyene mu kanya muca mu bikirikira nayo ubushikiranganje bw'ubudandaji buragabisha iye buragabisha irya nyuma abadandaza bisima baduzi bicira uko bishakiye ubushikiranganje bukavuga ko ataco tuma iduzwa gisima kuko isanzwe ikoregwa mu gihugu mu kanya cyo tubashikira ku idoniye
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha mwiriwe umwe muba mu mbonera kureza umugambwe CNDD FTD iri mu minwe y'inyamirama bikuva kuri uyu wa mbere muri komine Matana y'intara ya Bururi yahagaritswe n'igipolisi yagirizwa gukubita abantu aho bivugwa ko yabasize ari ntere bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FTD bo bariko baraca mu nzira zose zishoboka barondera ingene yorekugwa kugira ngo ntakurikiranwe twabiteguriwe na Bonfils Niyongere
Kuna kwa vyane irakoze yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa mbere yagirizwa ko ku munsi w'Imana yakubise abanyagihugu ku mutumba igisiske babiri mu bakubiswe barakuwe amenyo n'amahiri nk'uko amakuru ava muri komine Matana abivuga yahagaritswe ku itegeko rya komiseri Karoli Bondo arongoye igipolisi muri komine Matana ubu akaba afungiwe mu gasho k'igipolisi aho nyine I Matana ariko icuka si ciza hagati y'abajene intwaro igipolisi hamwe n'abarongoye umugambo sende David de mu ntara ya Bururi amakuru ava I Matana akavuga ko Nkunzimana arongoye iyo komine ya Matana afatikanije n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bururi na cyane cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe muri iyo ntara bagomba gutegeka umukuru w'igipolisi muri komine Matana kugira ngo arekure iyo mbonerakure Diane Irakoze uwo nawe bikavugwa ko atabyumva ko aho avuga ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko kuko akoze icyateza kugihanirwa nk'uko amakuru ava muri amwe mu majeje umutekano abivuga Diane Irakoze akaba agize uwa gatatu mu mbonerakure zitawe mumbuto mu kiringo kitarenze indwi zibiri ni nyuma y'abandi babiri bashikanye mu mwohere kuri rya Bururi mu duheze bagize gukubita abantu abo nabo bakaba bari mbonera kure bakubise abantu bari ko batahuka ku mihani wabo bahuye n'izo mbonera kure ziriko zirakizura mu ijoro abakubiswe bakanakugwa amenyo muri kino gihe bari kwavurirwa ku bitaro bya Matana nk'uko amakuru ava mu bantu ko bw'igihugu abyemeza uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba gateka kawe tukatashoye kuronka Dieudonne Nkunzimana ngo yikomine Matana kugira ngo agire avuze kuri aya makuru avugwa muri komine arongoye
arakoze Bonfils Niyongere tukiri muri iyo ntara y'umumanuko bw'igihugu umupolisi w'inyamirama muri komine Songa intara ya Bururi ari mu gasho k'Ibururi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere yahagaritswe yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme yari yahaye akazi abo mu muryango w'uwo mwigeme bakaba basaba ko dosiye y'uwo mupolisi yokurikiranirwa hafi agacirwa urubanza kuko ngo harabagomba kwizimanganya Edi Claude nini nahazwe
Okay rero ni menshi ku muryango umwigeme yakorewe izamfura mbi amakuru atangwa na bamwe muri uyu muryango avuga ko kuri wa mbere uwo mu OPG Elvis Arakaza yari yazindukiye ku biro by'umushikiriza manza wa Repubulika I Bururi aho bahuriye nabo mu muryango umwigeme baje kwitura ubutungane aho kumuhagarika basigura ko yamuretse aragenda basabye ko hasohogwa umutayo wo kumuhagarika mushikiriza manza kizigenza wa Repubulika mu ntara ya Bururi yabahaye convocation imuhamagaza bakabona ko yagonje kumukingira ikibaba umpolisi winyamiramabi Elvis Arakaza akaba yahavuye ahagarikwa n'igipolisi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Amakuru avaho ibururi akanemezwa n'abo muryango w'uwo mukobwa yafashwe ku nguvu, akabamenyesha ko uwo mupeji yazindutse atuma aboshikira uwo muryango ngo bumvikane amahera yotangwa kuri uwo muryango kugira ngo arekugwe. Umuryango uwo yahohotewe bakaba basaba ko nyabuna uwo yarajeje kubahiriza amategeko yoshigwa imbere y'ubutungane intahe ikamukubita mu gahanga. Ariko n'amakenga ntabuze ko uwo mupolisi ashobora gukingirwa ikibaba kubera igihagararo afise, umuryango ugatabaza amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu kugira icyo afashije uwo mupolisi akurikiranwe.
Ibyo nuko mubatubwira birashobora kuba kubera yoba adusumba, nuko mubandane muri tabarizo mukatubwira nk'amashyirahamwe yoba agiye guhanira agateka kazina muntu akabandanya adukurikiranira kugira ngo uwo muntu ntarenganye.
Tubibutse ko uwo mwigeme yashurashujwe mu kirabo cyo ku Ruvumvu ni muri komine ya Songa y'intara ya Bururi, aho Nyamiramabi mu gipolisi yari yamuhaye akazi bikaba byabaye ku wa gatandatu uheze. Ibitaro by'Imatana bikaba byemeza ko uwo mwigeme yafashwe ku nguvu ku munsi w'Imana, akaba ariho byatanga urupapuro rubyemeza nk'uko amakuru avaho mu ntara ya Bururi abyemeza.
Arakoze na Edi Claude ni nahadzwe abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bari mu ibohero haraheze iminsi 23 hakaba ari mu ibohero ry'ibubanza baciriwe urubanza na senari nkuru y'intara ya Bubanza. Senari subiramwo imanza ya ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe nacyo kikaba ari ugufungwa imyaka 2 n'igice nihadaburingana n'umuriyoni kuri umwe, bakaba bahagaritswe ku kinezo ya 2022 ukwezi kw'icumi mwaka 2019 bubanza bari bagiye muri komine ya Musigata. Ariko harabera intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho, nabo ni Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana, bakaba bagirizwa bose kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Amashyirahamwe mpuzamakungu yagateye akazi na muntu nayo abamenyesha makuru akaba adahengeshanya gusaba ko barekugwa kuko atacyaha bakoze uretse ko bakoze akazi kabo.
Keneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tubandanije n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'umutekano. Ubwoba ni bwinshi mu burovyi mu kiyaga Tanganyika, aho ni mu ntara ya Rumonge. Ni nyuma yaho amamoteri y'uburovyi arenga 6 yibwe muri ico kiyaga mu ijoro ryo kuri uyu wa 6 heze rishira Uwimana. Abarovyi bamenyesha ko abakoze ubwo busuma bari bitwaje ibigwanisho, basaba ko umutekano wabo wucungegwa. N'inkuru tubaza Emmanuel Ndashimiye.
Bo barovyi baja kuroba ku birometero birenga 20 uvuye ku nyengera z'ikiyaga Tanganyika, basigura ko bagira ibibazo bitari bike kugira bashobore kuva mu kiyaga igihe abasuma babivye amamoteri bakoresha. Iyo bishiteho bagategwa n'umuyaga ngo no gupfa barapfa nk'uko bavyigana. Babivuze inyuma y'ubusuma bwabaye mu ijoro ryo kwa 6 rishira Uwimana mu kiyaga Tanganyika, mu gice giherereye ku myeha w'uburovyi wa Karonda muri zone Kigwena komine n'intara ya Rumonge. Amakuru atangwa n'abasanzwe bafite ubwato bukuru burovyi avuga ko batanguye kwakugwa n'abari mu kiyaga Tanganyika nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro. Abo bakaba babwiwe ko haje abasuma bitwaje inkoho bari mu bwato bufise amabara atandukanye. Babashikiriye ngo babasavye kubohora amamashini ari ku bwato maze barayatwara. Ayo makuru nyene amenyesha ko abo bagizi banabi batse abarovyi igitoro cyo kimwe n'amatelefone uretse abayanyegeje. Amamoteri yibye uwo munsi akaba arenga 6 nk'uko makuru atangwa n'abarovyi abandanya bivuga. Ku bwanye na mamoteri ngo gahombo ni kanini, avuga ko ziva mu gihugu cy'Ubuyapani cyanke i Dubai zigashika mu Burundi ziri ku giciro cy'imiliyoni 5 zirenga z'amarundi ku moteri imwe. Bakavuga kandi ko bisaba kurindira igihe kinini iyo bazitumye. Ku rundi ruhande abarobesha ubwato baridogera igisirikare gikorera mu mazi cyo kimwe n'urunani rw'abadandaza amafi, babagiriza ko ataco babafasha iyo babatabaje. Naho biruko ngo bama batojwe igitoro cyabigenewe, bagasaba ko n'imiburiburi hobaho akigoro mu gutabara abarovyi igihe batewe nabo basuma babasanga mu kiyaga Tanganyika. Radio Inzamba gatya kawe yarondeye userukira runani rw'abarovyi agire icyo ashikirije kukiriko kirakogwa kuvyerekeye umutekano muke mu kiyaga. Yatubwiye ko ari mu nama dusubiye kumurondera telefone yiwe yari dimije.
Arakoze na Emmanuel Ndayishimiye. Turacari muri ico gisata c'umutekano aho abantu babiri bapfuye mu mpera z'indwi iheze mu buryo butandukanye, ni ku mitumba ya Kivubo na Kagubu muri komine Gasogwe y'intara ya Muyinga. Umwe akaba ari umukenyezi, uwundi akaba ari umugabo yararongoye agacimbira Kivubo, nk'uko amakuru atandukanye ava kuri iyo mitumba avyemeza. Twabiteguriwe na Bertrand Ngendakuriyo.
Amakuru ava kuri iyo mitumba ibiri avuga ko nta kimazi Emmanuel yahora arongoye agacimbira Kivubo yoba yari yahuye, kuko basanze ku munsi wa gatandatu mu gatondo ikizwa ciwe cene na ku mugozi uboye ku giti c'ikivumuvumu kiri mu itongiwe. Aya makuru akavuga ko nta kimazi yoba yiyahuye kubera amatati yo mu muryango afatiye kubana yavyaye hanze. Ibibeshuzwa n'umugore wiwe Yazimana Esperance amenyesha ko umugabo wiwe bari bafitanye abana batandatu kandi ngo bari babanye neza. Ariko hari n'andi makuru avuga ko nta kimazi yo baragandaguwe, hama ikiziga kiwe kija kumanikwa ngo bagire ngo yiyahuye. Ubugira kabiri yishwe umukenyezi yitwa Niyokindi Avine wo ku musozi Kaguhu yagandaguwe n'umugabo wiwe Jean Marie barutwa nayo ku munsi w'Imana, amuziza ko amusabye amafaranga yo gusumira abana babyaranye. Barutwa nayo ngo akaba yagandaguye umukenyezi wiwe agira kabiri mu kumukubita gushika yitaba Imana. Barutwa nayo aheje gukora ibara ngo yahavuye agerageza guhunga ariko ahabafatirwa ku mutumba wa Muyinga muri komine Butihinda kuri uyu wa mbere uheze aho yari yinyegeje.
Arakoze na Bertrand Ngendakuriyo. Mu gisata c'ubutunzi naho ubushikiranganji bw'ubudandaji be no gutwara abantu n'ibintu buragabisha ubwanyuma abadandaza bisima yo mwihinguriro Buseko babandanya kuduza ibiciro vy'iyo sima uko bashatse. Mu itangazo ryashizwe aho na n'ubwo bushikiranganji kuri uyu wa mbere bwamenyesheje ko bamaze kugabisha inciro nyinshi abadandaza b'iyo sima babandanya kuduza ibiciro uko bashatse, kandi iryo hinguriro Buseko risanzwe rikorera mu gihugu kandi ridasiba guhingura iyo sima ko rero atagituma ibiciro vyayo biduzwa. Ubwo bushikiranganji buragabisha kandi abadandaza banyegeza iyo sima bakavuga ko isima atayihari canke yamaze kugugwa. Ubwo bushikiranganji bugaheraheza iryo tangazo buvuga ko umudandaza azofatwa muri ayo makosa azohanishwa ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'umuriyoni umwe w'amarundi n'imiliyoni zitanu z'amarundi nyene, akugwe ku rutonde rw'abadandaza bongere bamwugarire imangazini yiwe. Ningaha dushyizeho zerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwese mwari ko murayakurikira. Bagenzanje b'uruganda rwa Radio Inzamba begeranije na makuru ndabibakengurukiye na Berancele Ninahazo yarahagarariye amakuru hamwe na Inosa kubw'Imana yatumye amajwi abashikira Reverie Bazikamwe na yabashikirije. Turabifurije kugira amahoro iwanyu naho ubutaha.